bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio 18 muri komine Joy Diane nahazo ngikuremesha ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi umurwi witahagateka kazi na muntu munama nkenguza amateka ya Amerika abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda kumwe n'abagize leta y'u Rwanda n'inshuti z'u Rwanda ejo bari utse imyaka 25 iheze iyo genocide ibaye
igikwiye gukorwa rero n'amahanga yose ni ugukomeza kumenya neza ihakana rya genocide rimo rirakorwa rite rirakoreshwa ubuhe buryo
uyu ni Johnston Businge akaba umushikiranganje ubutungane mu Rwanda ahavuga ko guhagarika ikibazo cy'abapfuye ya genocide ari ngombwa turabigaruka ko handi hatumbe hafi ya maradiyo yanyu Ako imbere yo kuja kuri Donido yo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye ntaheze kubabwira ndabwire muri make ku ishamwe ry'umwe bwa Afrika yongeye abategetsi bagisirikare muri Sudani kiringo 60 bakaba bamaze guha ubutegetsi abanyagihugu bitabaye uko ico gihugu gigakugwa muri uyo muryango mu ntango umwe bwa Afrika bwari bwaragabishije gukura Sudani mu muryango umwe bwa Afrika nyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Omar al-Bashir n'abasirikare ico gihe abasirikare bahawe iminsi 10 kugira ngo babibahaye ubutegetsi abanyagihugu ico kiringo yamara nticubahirijwe kikaba carangiye ejo kuwa gatatu ku ruhande rw'abanyagihugu bakomeje gukora imyiyerekano muri Sudani ibandanye ishavuza abasirikare ndetse n'uno munsi kuwa kane harindiriwe amasinzi y'abantu baza kwiha amabarabara aho bagiriza abategetsi ba gisirikare kuba bafata minenegwe ivyo guha ubutegetsi abanyagihugu bakarahira ko batabuhawe batazova mu mabarabara impande zibiri zihanganye zisa nuko zitarumva ikana kubazosi serukira mu kanama kazoba karongo y'igihugu vyimfata kibanza kazosubidira abanama akanama kihaye ubutegetsi inyuma yaho perezida Bashir akuriwe ku butegetsi ku itariki ya 11 ukwezi kwa kane Umushikiranganje wa Amerika ajeje ubutungane William Barr yararengutse imbere ya Congress ejo kwa gatatu kwisigura kukuntu yavyifashemo igihe yahabwa ivyavuye mu matohoza yakozwe n'umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller ku ruhara Urusiya bwoba bwaragize mu guhungabanya amatora ya Amerika muri 2016 Barr avuga ko ingingo yafashe yo gutanga incamake yo raporo ari vyo yahisemwo kandi atari atumbereye gutangaza ibinyuranye n'ivyatohojwe na mura abademokrate bagiriza umushikiranganje William Barr kuba yaratesheje agaciro ivyatohojwe kuri perezida wa Amerika Donald Trump ko yoba yararemereye ubutungane mu gushaka kumukingira ikibaba vyinshi mu bibazo yabajijwe zari vyerekeye urwandiko Robert Mueller yandikiye umushikiranganje mu kwezi kwa gatatu hari itariki ya 27 muri urwo rwandiko havugwamo icegeranyo catanzwe kidahuye n'ivyatohojwe mu gihe umurwi w'abashinga amateka bajeje ibibazo by'ubutungane wari waratumye ko umushikiranganje William Barr kugira ngo nabo bamubaze ibibazo kuri wa kane ubushikiranganje bw'ubutungane bwashikirije ko umutegetsi ahava atabitaba uko babibona Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukemva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na 22 ijwi ya Amerika mukunda turi no kuri internet kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com facebook ni vewa radio yacu
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nungiri ndabahe ikazi wa mwema wagize umuguita haga teka kazi na monu muna mangengu za mateka Amerika kurunu wa gata tubara kozu muhangu kuibuka kunchuro ya inyaka milongu wina gata nu ya jenoside akure wabatuti mmajambu ya havugiwe bashi mkie kujanye nu kuwika mateka ivyawa ye mnogu kumira jenoside mgenzo atu Jeffrey Mutagoma ni wadukulikiraniye umuhangu wa wele ihani Washington DC kuchicharo cha Kongre ya Amerika.
Uretse abagize itsinda ry'uburenganzira bwa muntu muri Sena ya Amerika ni umuhango witabiriwe n'abahagarariye Leta y'u Rwanda impuguke ku byerekeye genocide zirimo abarimu ba kaminuza abashakashatsi ndetse n'abayirokotse ingingo abafashe ijambo bibanzeho cyane nijyanye n'ikibazo cyo guhakana genocide bivugwa kuba gikomeje kwiyongera nyuma y'imyaka 25 ibaye Imakile iribagiza numwe mu bayirokotse watanze ubuhamya uko yarokotse n'inzira y'ubuzima bwe kuva icyo gihe kugeza ubu.
Ndibuka umwe wari papa w'umwana twiganaga muri segonderi yagiye kuri radio aravuga ati ntimwibagirwe n'impinja ntimwibagirwe n'abasaza n'abakecuru kubera ko turi kugira ngo tuvaneho dukukumbe. Iyo wumva rero umuntu avuga ati ntabwo mwaciye mu ibyo ngibyo ni ukuri wumva ari umuntu agufasha nk'umwijosi akwishyiriza kabiri ubu buti birashoboka se niko umuntu yavuga atya numva ku muntu ku giti cye yarakwicwishira n'uko yaratekereza n'abapolitisiye bagomba kugira icyo bagikoraho nibyo koko justice ikaba ariho nk'umuntu ku giti cye ari abanyamakuru mukavuga ibyiza mukabwira abantu mukigisha abantu ari umuntu ku giti cye aho ndi nkaba navugisha wumvugana nawe amashuri akabyigisha akigisha abantu icyabaye you know muri leta mbese mbona ari ikintu cy'umuntu then cya buri muntu naho ari umubyeyi muri position arimo Imana yamushyizemo mu kazi akora kuba ijwi ry'ukuri ijwi rya compassion ijwi ry'urukundo.
Ijambo rya Johnston Businge minisitiri w'ubutabera mu Rwanda wari intumwa leta muri uwo muhango ryibanze ku ngingo eshatu zikubiyemo kwibuka kubaka ubumwe no kwiyubaka. Yashimye Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko n'amahanga muri rusange bikomeje gufasha ubutabera bw'u Rwanda gufata no gukurikirana abakoze genocide, ariko yavuze ko hari abatari bafatwa n'abakomeje kuyihakana asaba ko bakurikiranwa bakabibazwa.
Ibitekerezo byabibye imbuto yaje kuvamo genocide cyari ibitekerezo byayugaga n'abantu. Icyo gihe mu Rwanda bari bafite ingufu nyinshi, bafite ubutegetsi, bafite itangazamakuru, bafite ubushobozi bwinshi bwo gukwirakwiza iyo ngengabitekerezo. Ubu ngubu ntabwo hari, ariko hirya no hino ku isi bagenda biyegeranya, kandi icyo gitekerezo nubwo cyaba kikiri kimwe, imbuto buriya ntabwo ijya bimwe, iriyongera. Igikwiye gukorwa rero n'amahanga yose ni ugukomeza gushakisha, gukomeza kumenya neza ihakana rya genocide rikorwa, ririmo rirakorwa rite, rigeze rirakoreshwa ubuhe buryo, niba ari itangazamakuru, niba ari ukwandika ibitabo, niba ari imivugo y'ubundi bwoko, niba ari ukwitwikira politiki zindi zitandukanye, abantu bakamenya kubitandukanya. Ushaka gukora politiki agakora politiki, ariko ubikoreramo ivangura n'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya genocide ntabone ahamenye.
Senateri Christopher Coons wa Leta ya Delaware we yavuze ko muri Amerika ubwaho hagaragara ibisigisigi by'amateka mabi y'ivangura rishingiye ku ruhu yaranze iki gihugu. Yanagize icyo avuga ku magambo Minisitiri Businge yavuze yo gukurikirana abakekwaho genocide.
I do know that the Rwandan government is legitimately concerned about genocide there.
Ndazi ko Leta y'u Rwanda itewe impungenge ku buryo bwumvikana n'ikibazo cy'abakozeho nyabwoko babandanya guhunga ubutungane. Icyo n'ikibazo nzobandanya kuvugira haba ku bashinzwe ubutungane canke imigendranire n'amakungu muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Twari dukwiye gukorana na Leta y'u Rwanda gukurikirana ibimenyetso byotuma dufata abakekwa kuba barakozeho nyabwoko, baba bari mu muhari FDLR mu karere ka Afrika canke naha muri Leta z'Ubumwe za Amerika.
Kunzi yavuze ko mu kwibuka ku nshuro ya 25 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, isi ifite amasomo y'ingenzi igomba kwigiramo. Ayo ngo nuko isi itarabasha kumenya ibimenyetso bya genocide hakiri kare kuyikumira cyangwa se uburyo bwo gukira ibikomere aho yabaye. Jeffrey Mutagoma, Ijwi rya Amerika, i Washington DC.
Anakoze mgenzi wacu Jeffrey Mutagomba tukiri ku makuru avugwa ku Rwanda inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'ico gihugu zirizeza abagendera Nyungwe n'utundi turere twegereye Nyungwe muri rusangi ku mutekano wiraye ivyo ubuyobozi bubitangaje nyuma y'imirwano yashamiranije igisirikare cy'u Rwanda n'inyeshamba z'umutwe wa FLN na muri iryo shamba yanatumye bimwe mu bihugu by'amahanga biburira abanyagihugu babo kutagendera ako karere kubera ico seko kidat umutekano dakwiye ni inkuru tugezwaho na mgenzi wacu Temistocle Mutijima.
Ikintu cyemerewe kuva muri pariki nyifo turi bubaneyo kuko muri pariki bode habamo ibintu bita do and not byemewe gukorwa n'ibitemewe gukora sibyo mu Kinyarwanda. Noneho no kuvuga ngo mu bintu bibujijwe gukorwa hano mu ishyamba
umwe mu bashinzwe gutembereza ba mukerarugendo aha muri pariki y'igihugu ya Nyungwe arasobanurira abayobozi n'abakozi b'akarere ka Nyamasheke babarirwa hafi mu ijana bimwe mu by'abasuriyo pariki bagomba kwitwararika. Ku rundi ruhande uzengurukije amaso agukikije ku muhanda Cyangugu Butare aha muri Nyungwe haragaragara abasirikare bafite intwaro ku muhanda ndetse iyo ushishoje hafi yawo ubona ko hari ahari inkambi za gisirikare zitari zisanzweho mbere y'iyo mirwano bivugwa ko yahashyamiranyirije ingabo z'igihugu n'iz'umutwe wa FLN. Uyu wari umunsi mpuzamahanga wahariwe umurimo inzego z'ubutegetsi muri aka karere ka Nyamasheke zikaba zahisemo ko yaba bwo ndetse n'abakozi bose bako karere bawizihiriza aha muri Nyungwe. Ku muyobozi w'aka karere bwana Kamari Aime Fabie ibyo biri mu rwego rwo gusura bimwe mu byiza nyaburanga ariko kandi hakabamo n'ubutumwa nyamukuru bwo kumara impungenge kuba bazifite ko hari ibibazo by'umutekano muke bihari.
Umutekano ni mwiza nta namwe twajyanye mwabonye ko na mahoro arasesuye ni nyabagendwa twahishimiye twaguwe neza nta mpungenge nimwe nta n'ikibazo na kimwe gihari. Twababwira ngo muri pariki ya Nyungwe mu karere ka Nyamasheke mu Rwanda ni nyabagendwa kubera ko natwe abantu kandi tuva maraso turahari turahaba nta kibazo na kimwe gihari. Tubabwira ngo nibaze ikaze u Rwanda ruragenda.
Iyo ni nayo ntero yari mu bakozi ba Nyamasheke bizihirije umunsi w'abakozi aha mu ishyamba rya Nyungwe.
Ibyo rero bivugwa ngira ngo wenda uwaba atari hano yagira ngo n'ibindi ariko twe tuhegereye tuzi neza ko nta kibazo gihari ari nayo mpamvu nyine kuri uyu munsi mukuru w'abakozi twahisemo kuza kuba ariho dukorera ibirori byacu akaba ari ahantu hatekanye
nta kibazo kuko n'imodoka zose zirabasha kugenda mu ishyamba rya Nyungwe. Rero umuntu wabuza abaturage kugenda mu ishyamba rya Nyungwe icyo mbona ntabwo byaba ari byo kuko yagakwiye kubareka bakagenda ku mutekano nge nabonye wose nta kibazo.
Impungenge ku mutekano w'abasuriye ishyamba rya Nyungwe waturutse ku mirwano yashyamiranyirije ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi ba FLN. Uwo mutwe w'inyeshyamba ukaba waranigambye kenshi ko ari ugenzura iryo shyamba n'inkengero zaryo. Kuri bamwe mu bakozi harimo batubwiye ko ibyavuzwe byari byabateye ubwoba kurinda n'uyu munsi bageraga aha muri Nyungwe.
Ubwoba ntabwo bwabura ariko nk'abantu muba muri kumwe uramubwira se ko mbonye iriya umusirikare mwamutandukanya mute na wawundi nari narumvise kakosobanurira ukabyumva ninjiye mbona ndi kumwe na ekipe ngari kamwe ntabwo nagize ubwoba nabitekerejeho nza ariko kitano mbonye ndi kumwe n'abandi na cyose nanjye ntabwo ndimo kwemera nuko n'ibyavuzwe byari ukuri uko njye nabonye ari amahoro ndumva buri muntu yahagenda ukabyumva.
Aka karere ka Nyamasheke kari mu dufite igice kinini cy'ishyamba rya Nyungwe kuko mu mirenge 15 ikagize 8 muri ikora kuri iryo shyamba. By'umwihariko muri ako karere ni naho havuzwe kuba harambukiye abarwanyi bagera hafi mu ijana mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka banyuze mu kiyaga cya Kivu barengera mu ishyamba rya Nyungwe rikora ku murenge wa Karambi aho baje gusakiranira n'ingabo z'u Rwanda. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri wa kabiri Bwana Richard Sezibera Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yavuze ko Majoro Sankara wavugiraga FLN yashyikirijwe Leta y'u Rwanda abandi bagenzi bafatanyaga mu kugaba ibitero bo basize ubuzima aho muri Nyungwe. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima arakenuye mu gihe mwumvise rero abanyagihugu ba Nyamasheke bahimbarije umunsi w'abakozi mu shamba rya Nyungwe no mu Burundi uwo munsi warahimbajwe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yagiranije imbeba za kijambere n'Ijwi rya Amerika mu ijambo ryiwe ariko ashikiriza ubushimwe abakozi bakoze neza hari mu ntara ya Rumonge. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika murayigezwaho na mgenzi wacu Pierre Lavernier Nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Nkuko yamabikora ku munsi mukuru w'abakozi, umukuru w'igihugu yatanze ubushimwe kubakoze neza gusumba abandi. Perezida Petero Nkurunziza mubo yahaye ubushimwe harimo Yohani Gatabazi, umurimyi wo muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo. Perezida Petero Nkurunziza yemeje ko uwo murimyi ariko ateza imbere ibitegwa kama arivyo inumbu, ibisunzu, indugu, amatugu, amateke y'ikirundi, insogo, akabagwiza n'imbuto zirobanuye. Ubwo burimyi abukorera ku itongo ryiwe ry'amahegitari 65.
Abikinda akora nuko arateza imbere kugwiza imbuto nziza za kijambere z'iharage hamwe n'ibijumbu hamwe n'ibitoki hamwe n'imboga. Ayo makande kabisa ubworozi budasanzwe bw'inka, impene, ingurube, intama, udukwavu, imbata, inkoko hamwe n'inuma za kijambere.
Yamara uwo mwanya wo gutanga agashimwe ku barimyi borozi wavuye uhindukamwo wo kuvuga ku bitangazamakuru bimwe bimwe. Ivyo byatangaje benshi kuko iradiyo Ijwi ry'Amerika yadomye ku rutoke Leta y'u Burundi yaheruka kuyihagarika, ubu ikaba itakivugira ku mirongo ya FM mu Burundi, n'abamenyeshamakuru bayo bakaba barabujijwe kurondera no gutanga amakuru ku butaka bw'u Burundi. Ku buryo bweruye, Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yumvikanishije uko yumva bamwe basigura Ijwi ry'Amerika afatiye ku bikorwa by'umurimyi mworozi yarahejeje guha agashimwe.
Aratuze n'inoze n'imbeba bibaza imbeba za kijambere nabwo zitisihiri abandi bazita ngo Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ko zivuga amajambo menshi cyane mu nzu, nawe nyere tumuha urupapuro rw'iteka nka Leta y'u Burundi mukumushigikira mukumushimira ko yakoze igarako bikorwa by'iteka ryo guteza imbere igihugu cyacu mu Burundi, hamwe kandi nakabasha kumushigikira ku miliyoni w'amafaranga y'amarundi. Imana ikuje imbere rwose.
Umukuru w'igihugu yatanze n'ubushimwe ku ntara zitatu zabaye za mbere mu bikorwa byo kwiteza imbere. Yahaye kandi amakomine 5 aza ubwa mbere n'umugwi nserukiragihugu w'u Burundi mu mupira w'amaguru intamba mu rugamba, kuko waronse uburenganzira bwo kuja mu nkino za nyuma z'igikombe c'imigwi nserukiragihugu kizobera mu Misiri mu kwezi kwa gatandatu kuza. Muri ivyo birori vyo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi guserukira urunani rw'amasendika y'abakozi mu Burundi yaneguye agatotezo gakoregwa bamwe bo baserukira abakozi. Tarsisi Gahungu atanga akarorero ku bakuru b'amasendika bafungwa ataco bazira. Ikindi uyaserukira abakozi yaneguye n'abakoresha banka ko abakozi bashinga amasendika. Gahungu avuga ko ariho nyangwa ry'amategeko agenga akazi mu Burundi.
Abaserukira amasendika bafungwa atabyagirije, ariko aho twonegura ifungwa n'isoteza y'utwara sendika y'abataxi y'ivero mwababonye ngaha bageze yari benshi. Abaserukira abandi ku bitaro rwa Kare, abaserukira abandi muri Sobujeya, eka mbere n'abaserukira sendika y'abari mu Step muri komini Cenda Juru. Atwokebura urwego rw'igipolisi c'igihugu yuko rutokoreshwa n'abategetsi bamwe bamwe mu kubasuka mu masasi y'akazi mu ntumbero yo kuburabuza abaserukira abakozi. Twagomba twibutse abarongozi bo mu ntwaro yo hagati mu gihugu ko nabo nyine batarekuye kwisuka mu by'amasendika, ko mu mashamu y'abikorera utwabo usangwa abakozi baturubikwa atashamira bakirukanwa kubera basabye uburenganzira bwabo. Eka mbere haracari abakoresha bakirahira bakarengwa kwa atasendika n'imwe bashaka mu buzi barongoye.
Umukuru w'igihugu yasabye abaserukira abakozi kurindira yihanganye ku bibazo yashikirije kuko bitoregwa umuti buke buke. Uwo munsi mukuru wahari w'abakozi wahimbarijwe ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'igihugu.
Pierre Claver niyo nkuru. N'ukuri nshuti bakunzi, tumira amate gato hamace dukomeza n'amakuru avugwa ku Burundi.
Nshuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi ry'Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kilohertz ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kilohertz ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radio ijwi rya amerika radio yanjye
mu gihe ihuriro ry'abashingwa manza baserukira abahuye n'amabi mu Burundi kuva muri 2015 hajutse indyane zifatiye kuri manda ya gatatu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza bamaze kujana amadosiye arenga 1600 muri sentare mpuzamakungu mpanazi ya CPI bamwe mu bahinga bizibijanye n'amategeko bavuga ko iyo sentare atari yari ikwiye kwiturwa umwe muri bo ni Dr Adam Blaise Kousi mu kiganiro cihariye yahaye ijwi ry'Amerika mu Bubiligi asiguye ko CPI itigenga hagahanura aba undi kwicara hamwe bagashingira bakishingira sentare yoburanisha abagirizwa mabi mu gihugu cyabo inkuru ya mugenzi wacu Eloje Wirikaneza
umuhinga mu bijanye n'amategeko mpuzamakungu akaba n'umwigisha mwiza wa kaminuza ku migabane itandukanye y'isi Adama Blaise Kwasi asigura ko inyifato ya sentare mpuzamakungu mpanavya CPI imaramaje ku giti kiwe nk'umunyafurika naho yemeza ko yumva asa n'uwahemukiwe kubona iyo sentare ishingwa ariko ntiyakora iz'abanyamategeko bari barayishingiye yahaye ikiganiro cihariye ijwi rya amerika
avec l'avènement de la coupe internationale on s'était dit que on va avoir une cour qui sera là pour tout le monde mais
umuntu wa CPI wari watwinjeje ko turonse sentare itunganiza bose ariko twaratunguwe cyane kubona ko iyo sentare yubatse ubu kuko politike niyo yinjira yizizira nakumiza kandi nta na kimwe kigenda uko twari tubyiteze turafite uburorero raba ibyabaye kuri perezida Bagbo mu bijyanye n'amategeko nasanze hama harimwo ibintu no kwita kurya no kunywa ni ukuvuga ko iminsi yose ushobora kuronka ingingo waba ushaka guhana canke kweza umuntu nico gituma naciwe intege n'urugamba rw'iyo sentare uko yubatse ariko Maître Janvier Bigirimana ari mu bashingwa manza baserukira muri CPI abakorewe amabi mu Burundi asanga ikibazo kitaraho
iyo sentare kuva ishigwaho intumbere yayo byarabonetse ko itagiye yoroha kuja mu ngiro kubera kenshi mwene ivyo vyaha bikomakomeye bikogwa n'abantu baba bafise ubutegetsi n'abantu baba bafise inguvu bigatuma kandi iyo sentare kubera idafise igipolisi gishobora gufata abantu baba bakoze ivyaha mu mihingo y'isi itandukanye bigatuma iyo sentare itegerezwa kwikora kugushaka kugufashanya n'ibihugu abantu baba bakoze ivyo ashanke bikekwa ko bakoze ivyaha baba barimwo kugira ngo bashobore guhagarikwa ashanke barenguke imbere yo sentare kuko birazwi yuko abantu bakoze mu bintu vyaha bikomakomeye kenshi ntibashobora kurenguka ku bushake bwabo bigaca bituma iyo sentare idashobora gutunganiriza neza abantu baba bakoze mwe n'ivyo vyaha ari naco bituma uno munsi usanga ari abavuga yuko iyo sentare umengo ntakimaze
iyo sentare leta y'u Burundi yayisokoyemwo mu 2017 kubera amatohoza yuguruye ku vyaha vyoba vyarakozwe kuva mu mwaka w'2015 hadutse indyane za politike mu gihugu bwana Kwasi asanga president Nkurunziza na leta yiwataho banegura
ce qui a sauvé le président du Burundi c'est Bagbo
icyatabaye perezida w'u Burundi ni Bagbo yahakuye icigwa kuko yatahuye ko atari mu mutima w'abanyaburaya batamwerekwa akabazi neza ko amakungu yivanze mu itunganywa ry'igihugu ciwe atankeka zisangira he niho rero akora ibishoboka byose kugira yirinde amakungu kuko azi neza ko yo kwisanga mu byara bya CPI ni nkuko yoba yishoye ndashikira ingingo u Burundi bwafashe nivuza ko abarundi ubwabo bashiraho sentare yo cira urubanza perezida wa abo niba hari ivyagirizwa bifite ishingiro abarundi nibo bokwicara kugira ngo aburanishirizwe mu Burundi atari kujanwa hariho hose hanze y'igihugu na cyane cyane mu bihugu by'Iburaya kujanwa mu bazungu ntabyo nkeneye kumva dufate ko vyagoranye cyane horonderwa ikindi gihugu cya Afrika nkuko vyabaye kuri Senabre ariko kibi cyo muri Afrika atari c'Iburaya niba yo cibwa urubanza aburanishwe mu Burundi cyangwa ikindi gihugu cya Afrika atari muri bihugu na kimwe mu vya rutura
ubidaze pays africain mais pas en occident
uko biri kose maître Bigirimana sanga ata muntu numwe yakwijajara mu gihe yagirizwe vya
ikigaragara nuko ubutungane impuzamakungu ya rutungane kenshi bugenda bwikwega ivyo navyo birumvikana yuko bitoreka gutera impungenge twovuga yuko uno munsi abatetsi mu Burundi batosya bwose ariko kibonekeza iyo sentare byogora nyine bakora ko mu gihe muri amwe mu batetsi mu Burundi heye ko Peter Nkurunziza bafashe ingendo yo kudava mu gihugu ahantu bashobora kuzofatigwa n'igibazo batagifise ubutegetsi kuko mu Kirundi baravuga ngo buraca bugacana yandi naho batwara wo mu centre de chance wundi mugambwe birashobora gushika ugasanga abo bakoze ibyo byaha bitandukanye haje abategetsi bashobora gufashanya n'iyo sentare bakeneye kugwanya kudahana ibintu birahinduka harafi Mr. Mike mu president wa Sudan Bashir hariho umutahe muzamakungu wasohose wo kumufata ariko yari umuntu akomeye cyane yari umuntu ateye ubwoba ni cyabujijwe yuko uno munsi twagiye twumva yashitse mu mugasho na cyane bakaba bamushize mu gasho yakunda gushiramo abareka ratoteza
sentare muzamakungu mpana byahatse pe yirahe ihane byaha bikomakomeye nk'ibyihonya bwoko ibyaha byo mu ntambara n'ibisinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu
Hello Jubili Kaneza arakenuye makuru avugwa mu makambi naho abarundi bo mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania bahunguka bagasubira guhunga kubera basanga bahungutse hataragira babwiye mgenzi wacu James Jovin ko babuze ayo bacira nayo bamira usivye ko bumva batotahuka batosura gutahuka ngo ntibariko barafashwa nkuko bikenewe
Chego mbyagenze narashitse mu Burundi duhungutse umugabo wanje bashaka munyuruza nandi mu byo dona cyenzu kantera ngaruhinga kandi niyo naje mbasi ntera subirayo nta hari yo shikira
byo narabakiriye maze kubakira mugana n'abamenyeje kubatware atware bara kuri guhera kuri nyumba 10 mwenye giti chef de zone hose narabatambulishijeyo hanyuma rero harajya babwira ngo nibagende ngo kungwe kuri police biyandikishe bamaze kuja kuri police baciye police icaratwara yasubiye mu Burundi ku mupaka bamaze kugera ku mupaka bararabye kino n'ubundi ho abana bamwe basigaye inyuma none twadutwaye bahisemo kuza n'amaguru nke kabahagenze iminsi ibiri kugira basohore n'ubundi baragamutse genda bakira utwo bansanga ni narabafunguriye sinabinuvye ni kuvuga bari batandatu ku ikadi yajewe zenye ndi mupake ariko sinabinuvye narabafashe neza ni uyu munsi barazi yuko je ntarabye nabi mfashanye nabafashije niya n'ukuri nabwo tuni ngumire nga kumbura je mbura zo bibuka kuko hari n'iyo yose bashyira amakadi hari igihe hose ambwa arabafashije ake bakoresha kuguma ngaha n'andara rero kubera urabona bari batandatu ngaha mu nzu cyane bwo muzehe Fidele kirero Fidele naba rero tubagabanye nawe abo kuntu nabo bafashe bahe icyumba bari bereyemo yaciye Fidele yakiriye umukenyezi n'umugabo wiwe n'uwo mwana
turasaba abajeje impunze abajejwe abajeje bamashyira hamwe iyo muri Tanzania ko badufasha kuko nta kantu tujyama ko nta na hamwe twicaye nta akazi nyine tubayemo akazi nako tubayemo bavuga yuko baraza kudusohora hatarenze mu rugo kwa gatanu nuko dutekamo turinda kuza guseka
ayo kuri igihe kintu nosaba nyine ari icyo de wanjye bonkorera kino nosaba kuri ko bomfashira idini bafashiriza umuryango kuko birasumbuwa ndimo ndawihigira nongera nkiga na kadodo urumba bica bingora ari na bya bindi bituma naho nogira n'ingorane yo kugwara cyo kumugara ugasanga birimo biragira icyo birimo birambera nubira imbe ngaruka mbi
cyo rero kuntu nasaba ubu tujya duhangayitse kugira ngo tujye kuronka utuntu turya abagenzi nibo baza baraduhereza naho nyene ubu duhabwa n'imiryango twagiye turasanga ino twasanze bari muri yinduta nyene none murabe ingene mu bidufasha mu nyene
nyene nyene twebwe nyene ati nimpuzo nta mpuzo twazanye kubera twazanye nyene imyambaro ibiri ama nyene na zone zaraheze kandi ubu nyene ni senga dusigaye tutagenda kubera nta muntu dufise nta n'agasabune turonka ko kugira tumeze neza twambaye baduvuye agafasoni niho baduha agasabune nyine naho nyine batawe bagasaba duterera kandi turasaba yuko nyine muza nyine mahe bidukirikiranira kugira ngo nk'umu kwicenda nk'abashobora kwiga bugenda ku ishure ati kuko hariho bamwe ko yari amashure yari igeze kure hariho nka mwene wacu yiga mu mashure yisumbuye none n'ubu yarahagaritse kubera bavuze yuko ngo udafise ifomo udashobora kujya ku ishuri
Nuko rero bari bamwe mu Barundi bahungiye mu kambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania mu kanya turahana gahinduke ariko imbere yaho mbanze ndabibutse muri make ku mushikiranganje wa Amerika jeje ubutungane William Barr yarengutse imbere ya Kongre ya Amerika kuwa gatatu kwisigura ku kuntu yavyifashe mu gihe yahabwa ivyavuye matoza yakozwe n'umushinga w'amazi adasanzwe Robert Mueller kurahara Uburusiya bwakoze mu guhunga abanyamatora yo muri 2016. Barr avuga ko ingingo yafashe yo gutanga incamake raporo arije yahisemo kandi ataratumbereye gutangaza ibinyuranye n'ivyatohojwe na Mura. Abademokrate bagiriza umushikiranganje Barr kuba yaratesheje agaciro ivyatohojwe kuri Perezida Donald Trump ko yoba yarademereye ubutungane mu gushaka kumukingira ikibaba byinshi mazo yabajijwe zari zerekeye urwandiko Robert Mura yandikiye umushikiranganje mu kwezi kwa gatatu tariki ya 27 ruvuga ko icegeranyo catanzwe kidahuye n'ivyatohojwe. Kumakoze kumviza kino kigani wanyu mu ntara mategure mwongera mushikirizwa na Jodiane Nahazwe muhinga bw'ijima twari kumwe na Fasil Gebehu yakoze co kimena Junior Nashon yamfashije twenki tuyifurize kubandanya mururaniko.